mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mudukurikira ku mirongo ya FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 kuri metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet wa esatu@radioyatuvewa.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenie Mukankusa basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba hano muri studio. Ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo nanje ndabaramukije. Mu Burundi, umushikiranganje w'amasoko ntangangufu Butare na Gateka yemeza ko umuyagankuba ukwiriye mu gihugu cyose ni mu gihe kuri uyu wa gatatu, no kuvuga ejo. Abarongoye amasendika yashikirije ko iterambere ry'ubutunzi rizingamitswe n'ubukene bw'umuyagankuba. Umuyagankuba warakwiragiye mu Burundi ariko ukoreshwa n'abake.
Ibyo kugira amahinguriro ntibizoshoboka ata muyagankuba ukwiye kandi utonona ibidukikije uriho mu gihugu.
Salvatore Oni Salvatore Nizigimana akaba yicegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi basobanura ikibazo cyo kubura umuyagankuba uhagije mu gihugu.
Umuyagankuba rezidezo uno munsi ishobora kwikora ko bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera. Ibiharuro birabyerekana.
Uwo ni Kome Manirakiza, umushikiranganje w'amasoko ntangangufu Butare na Gataka mu Burundi, avuga ko ata kibazo cyo umuyagankuba mu gihugu cy'u Burundi.
Andi makuru rero tuza kubagezaho. Umuririmbyi w'ikirangirire hakaba n'umudepite muri Uganda Bobi Wine yarekuwe uyu munsi kuwa kane atanze ingwate.
Perezida w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro yateye akamu no munsi kuwa kane inteko z'igihugu kugwanya uwo wariwe wese ariko yiyumvira kugira kudeta, nyuma y'uko uyoboye abatavuga rumwe na leta Juan Guaido ananiwe gutuma abayoboye igisirikare baja ku ruhande rwiwe.
Impande zitavuga rumwe muri Sudani y'Epfo zatangiye ibiganiro by'iminsi ibiri Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia byo kuzanzamura amasezerano y'amahoro. Hasigaye iminsi mike ngo hashyirweho guverinoma y'ubumwe.
Abanyasudani sinzi bagize imyerekano no munsi kwa kane mu ntumbero yo kuremera kurushiza igisirikare kugira gishikirize ubutegetsi abasivili. Izi nkuru n'izindi zivuga hirya no hino ku isi no mu karere turazigaruka ku mukanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu.
Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Duhere ngaha muri Amerika, umukuru umugwi w'inama nshingamateka ujejwe kubahiriza ivyerekeye ubutungane mu nzego za leta Gerald Nadler yatangaje ko umushikiranganji ajeje umigenderanire munantunga umushikiranganji ajeje ubutungane wa Amerika William Barr igihe ngo ciwe cyo kwisigura kizoba vuba. Ni nyuma yuko yanse kubahiriza ivyo yasabwe n'uwo mugwi kubijanye n'icegeranyo kwitohoza kukwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016. Nadler umudemokrate yatangaje no munsi kwa kane ko William Barr yananiwe kuvuguruza Perezida Trump. Nadler avuga ko ivyo bigeramiye bikomeye ingendo ya demokrasi mu gihugu. Ivyo Nadler yabitangaje inyuma yuko Barr yanse guseruka imbere y'umugwi w'inama nshingamateka ujejwe kubahiriza ivyerekeye ubutungane mu nzego za leta no munsi kwa kane nk'uko yari yabisabwe n'uwo mugwi. Umushingamateka akomeye muri uwo murwi ku ruhande rw'abarepublika de Collins avuga ko abademokrate batamushaka ngo atashatse Barr uno munsi. Itangaje ko ngo ikinamico ribandanye. William Barr yishuye ibibazo vy'umugwi wa Sena ku munsi wa gatatu ku ngingo yafashe yuko President Trump atagerageje kujuragiza ubutungane no kugene Barr yavyifashemwo kubijanye n'icegeranyo c'umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller.
Ku mugabane wa Afrika ho muririmbyi ukirangirire hakaba n'umudepite Bobi Wine muri Uganda yarekuwe uyu munsi kwa kane byavuzwe n'umwunganira mu mategeko. Nyuma y'iminsi mike abamushyigikiye bavuze ko Wine unenga guverinoma ku mugaragaro yafunzwe ku mpamvu za politiki. Bobi Wine ufite imyaka 37 y'amavuko umucamanza i Kampala yemeye ko arekurwa hatanze ingwate. Yabwiye abayoboke be bari buzuye icyumba cy'urukiko ko yaguma muri gereza igihe cyose byaba bivuze guharanira icyo yumva ari ukuri. Robert Kyanguranyi uzwi ku izina rya Bobi Wine yatawe muri yombi ashinjwa gukoresha imyigaragambyo itemewe n'amategeko 2018. Ibyo birego bagenzi be b'abadepite mu macyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ari ukwisekesha. Abategetsi ba Uganda bakomeje kuburabuza Bobi Wine ubonwa nk'ushobora guhangana na Perezida Yoweri Museveni mu matora yo mu 2021. Mu cyumweru gishize yabujijwe gukora imyigaragambyo arafungwa. Asman Basalirwa umwunganira imbere y'amategeko yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ko Bobi Wine azi ibyago bimwugarije umunsi ku wundi. Guhiga batavuga rumwe n'ubutegetsi ubutitsa byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize ihamagarira abayobozi ba Uganda kubaha ukwishyira ukizana kwabo muri demokarasi.
Naho muri Venezuela, Perezida w'icyo gihugu Nicolas Maduro yateye akamuno munsi kwa kane inteko z'igihugu kugwanya uwari we wese ariko yiyumvira kugira kudeta, inyuma yuko uyoboye abatavuga rumwe na leta Juan Guaido ananiwe gutuma abayoboye igisirikare baja ku ruhande rwiwe. Inyuma y'iminsi ibiri imyirekano y'abantu isinzi mu mabarabara yo kuyamiriza leta, Perezida Maduro yatangaje mu ijambo yashikirije kuri televiziyo ari kumwe n'abategetsi bakomeye b'igisirikare ko bari mu rugamba rwo kugwanya umwansi ko bategerezwa kuguma barikanuye muri urwo rugamba rwo kugwanya ubuzohemuka canke ubuzo kwiyumvira kugira kudeta uwari we wese. Juan Guaido ashigikiwe n'igitigiri gitoyi cy'ingabo aziyongoye ku gisirikare cya leta akaba yateye akamo mu ntango zindwi kuko abanyagihugu bogumuka bakiyamiriza Perezida Maduro. Abandi sinzi baragize imyiyekano mu mabarabara yo ku murwa mukuru Caracas ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Barahanganye n'inteko zijeje umutekano, abantu babiri bakaba barahasize ubuzima muri uko guhangana mu gihe batari bake bakomeretse. Juan Guaido yasavye ko haba imyirekano ikomeye mu gihugu cyose uno munsi kwa kane. Yamarama amabarabara ku murwa mukuru Caracas yaratekanye.
Tugarutse gato ku mugabane wa Afrika, impande zitavuga rumwe muri Sudani y'Epfo zatangiye ibiganiro by'iminsi ibiri Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia kuri uyu wa kane. Ikigamijwe ni ukuzanzamura amasezerano y'amahoro mu gihe hasigaye iminsi mike gusa ngo hashyirweho guverinoma y'ubumwe. Perezida Salva Kiir, umuyobozi uhanganye n'ubutegetsi Riek Machar, hamwe n'andi matsinda make bateguye amasezerano y'amahoro yo mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'2018. Ni kimwe mu bikorwa biheruka bigamije gukemura impagarara ubuzinjiye mu mwaka wa gatandatu. Cyakora izo mpande zananiwe gukemura ibibazo bitari bike mbere yo gushyiraho guverinoma ihuriweho ku itariki ya 12 y'uko kwezi kwa gatanu. Abahagarariye impande zose bateraniye Addis Abeba muri Ethiopia mu nama yatumijwe n'itsinda ry'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika. Iyo nama ibera mu muhezo bayitangiriye ku masengesho. Guverinoma yashimangiye ko iyo nama izibanda ku kuntu hashyirwaho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Uruhande rwa Mashari rushaka ko gushyiraho iyo guverinoma byigizwa inyumaho amezi atandatu kugira ngo babanze bakemure ibibazo birebana n'umutekano hamwe n'ibindi avuga ko bituma adasubira mu gihugu.
Mwandanya kumviriza makuru hirya no hino tubafitiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Muri Sudani, abanyagihugu isinzi bagize imyirekano no munsi kwa kane mu ntumbero yo kuremera kurushiriza igisirikare kugira gishikirize ubutegetsi abasivili nyuma yuko Perezida Omar al-Bashir atanze imihoho mu kwezi guheze. Urunani rwabateguye imyirekano muri Sudani rwateye akamo kuko haba imyirekano y'abantu umuriyoni. Ivyo mu gihe urwego rw'igisirikare rutashoboye kumvikana ku ruhara rw'igisirikare muri leta mfata kibanza. Umukuru w'urunani Ahmed Rabi avuga ko imyirekano y'uno munsi wa kane igenewe kurungikira ubutumwa urwego rw'igisirikare akarere n'amakungu ko abanyasudani batazorera amaboko ku bijanye no gusaba ko hashigwaho leta y'igisivili. Avuga ko urunani arongoye rwashikirije icyimbiro cy'uko hashigwaho urwego rw'abantu 11 rutegekanye ibibanza bitatu ku gisirikare. Menyesha ku rwego rw'igisirikare rwishyuye mu gusaba ko hashigwaho urwego rw'abantu 10 muri bo abasivile batatu gusa. Mu kigoro ka nyuma izo mpande zombi zumvikanye ku byerekeye gushiraho umugwi ugizwe n'abantu bajejwe kuzihuza mu biganiro.
Muracyakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika. Kuri ku byerekeye nanone umugabane wa Afrika, ukwezi kuri hafi gushira uwo murwa mukuru wa Libya uri mu ntambara, imiryango yaratatanye kandi irananiwe. dukeneye ko iyi ntambara ihagarara tugasubira mu buzima bwa gisivili. Ibyo byavuzwe na Mohamed, umusirikare ufite imyaka 27 y'amavuko, uri ku kigo cya gisirikare mu nkengero za Tripoli. Mu gihe kitagera ku kwezi kumwe gishize, hari hateganijwe ibiganiro by'amahoro byo guhuza Libya bikongera kuganirwaho. Ubu abarwanyi bageze mu cyumweru cya kane cy'urugamba rwambikanye mu gihe ingabo za Khalifa Haftar mu burasirazuba bw'igihugu zigerageza gufata igice cy'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Tripoli. Isaha imwe nyuma yaho, Mohamed ari ku isonga mu gihe urusaku rw'amasasu rwungikanya hejuru y'ibice abasivili bataye mu byumweru bishize. Nta ruhande na rumwe muri izo zihanganye rwari ruraba rwabasha kurusha urundi ingufu. Ingabo za Haftar zizwi nka Libyan National Army kuva zihageze hashize hafi ukwezi kumwe nyuma y'uko atangaje umugambi wo gufata Tripoli. Ingabo zo mu burengerazuba bw'isi zifasha guverinoma zakumiriye ingabo za Haftar zizibuza kwinjira. Cyakora haracyari imirwano isa n'idahagarara i Tripoli. Abantu 42,000 bataye ibyabo, abasivili 22 barishwe. Abakozi batanga imfashanyo bavuga ko iyo mfashanyo igenda ikendera kandi ko imirwano ikomeje ishobora gutuma ibibazo bikomera mu buryo batari babyiteze.
Mwandanya gukurikirana makuru y'ijyo no hinda tubafitiye muri aka kanya. Julian Assange yashizeho ikibanza cya internet agishyira habona amakuru y'ibanga WikiLeaks yabwiye uno munsi kuwa kane sentare ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres ko azogwanya ingingo yo kumurongeka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhangana n'ivyagirizo vy'uko yagize uruhara mu mugambi wo kwiba amabanga mu vyuma nyabwonko vy'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika. Assange yabwiye sentare Londres ari mu ibohero mu munyororo mu Bwongereza hakoreshejwe ubuhinga bwa video ko adashaka akwishikiriza ngo arungikwe muri Amerika kubera yariko arangura umwuga wiwe w'itangazamakuru watumye aronka dushimwe tutari duke kandi uwo mwuga wakingiye abantu batari bake. Leta ya Amerika yasavye ko Assange arungikwa muri icyo gihugu kugira acigure urubanza ku vyaha vy'uko yakoranye na Chelsea Manning yahoze ari umuhinga mu vyerekeye iperereza ry'igisirikare muri Amerika mu kwinjira mu vyuma nyabwonko vy'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika bagasahura amabanga yari muri ivyo vyuma mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2010. Hamwe iyo kwagirwa n'ivyaha, Assange ashobora gucigwa umunyororo ugera ku myaka 5. Yamara Assange afise ubwoba ko Amerika ishobora kumwagiriza ibindi vyaha bikomeye kurushiriza.
Ku byerekeranye n'andi makuru avugwa mu rwego mpuzamahanga, abayobozi ba Kiliziya Gatolika muri Sri Lanka basibije misa zo ku cyumweru ho ikindi cyumweru. Baravuga impungenge z'umutekano nyuma y'ibitero byabaye mu cyumweru gishize kuri za Kiliziya no ku mahoteli. Ibyo bitero byahitanye abantu barenga 250. Umuvugizi wa diyosezi ya Colombo yabitangaje kuri uyu wa kane ashingiye ku makuru mashya avuga ko nta misa zizaba muri za Kiliziya nk'uko byari bisanzwe ku munsi w'icyumweru. Mu cyumweru gishize Kardinali Malcolm Rangis yasomeye misa ahantu hatari mu Kiliziya yari yo kwibuka abaguye mu bitero. Iyo misa yahitishijwe kuri televiziyo mu cyumweru gishize. Abategetsi bamagana ibitero byo kuri Pasika ku mutwe w'abarwanyi bo mu karere witwa National Tawhid Jamaat, uwo mutwe wahanye igihango n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu.
Mwaranya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nyuma rero makuru ya hirya no hino ku isi, tunyarukire noneho no mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Rwanda. Kuri uyu wa kane i Nyanza mu majyepfo y'igihugu, mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga, hatangiye mu mizi urubanza rw'abantu 25 baregwa ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho. Bararegwa gukorana n'imitwe ya FDLR n'ihuriro RNC mu bikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano. Bamwe baremera ibyaha, abandi bakabihakana. Inkuru irambuye rero tuyibaze mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bose uko ari 25 bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa, ubitegereje ku masura barakomeye. barimo abagore batatu kandi biganjemo abasore n'abasaza. Ku munsi wa mbere w'ubushinjacyaha nibwo bwafashe umwanya munini busobanura ikirego cyabwo ku baregwa bose uko ari 25. Bubagabanyamo amatsinda atatu rya Kigali, irya Rusizi na Gisenyi yose ahuriza ku bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko uwitwa Vincent Sengamungu ufungiwe mu karere ka Rusizi wanakatiwe gufunga imyaka 20 ku byaha nk'ibyo buregaba ari wahuzaga ayo matsinda. Ngo yafatanyaga na Major Emmanuel Munyankindi wakoreraga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'uwitwa Iva wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha burega ibyaha 7. Icyo kurema no gutunganya umutwe w'abagizi ba nabi, kuba mwishyirahamwe ry'iterabwoba, ubugambanyi mu gushishikariza abandi umutwe w'iterabwoba mu kugira nawe ubutegetsi buriho, ibi ni ibyaha bihuriraho abantu 23 muri 25. Hari kandi ibyaha byo kugira uruhare mu bikorwa byo kongerera ingufu umutwe w'iterabwoba no kwinjiza no kugurisha mu gihugu intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha byo kugira nawe ubutegetsi buriho byakozwe hagati ya 2013-2017 ku butaka bw'u Rwanda. Bubarega ko bagize uruhare mu kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba ya FDLR no kwifatanya n'ihuriro RNC mu kubashakira abayoboke no gukwirakwiza icengeza amatwara ryabo. Bubarega ko bari bafite umugambi wo gukura ibisasu muri FDLR bakabiturikiriza ahantu hahurira abantu benshi nko muri gare ya Nyabugogo, ya Remera, ya Kimironko mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha burega wo mu itsinda rya Rusizi barimo ndamenye ko mu kwa gatandatu 2016 bafatanije n'abarundi batatu baturikirije grenade mu murenge wa Bugarama ihitana umunyarwanda ikomeretsa abandi batandatu. Burega kandi wo mu itsinda rya Gisenye ko hari grenade n'imbunda byinjiriye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu, abo muri iryo tsinda ngo babyinjije babipfunyitse mu rumogi. Buvuga ko baregwa bakundaga guhurira Nyabugogo, Muhima, Gitegana, Gatsata mu mujyi wa Kigali bari mu manama yo kugira nawe ubutegetsi buriho. Ku kijyanye n'icy'ubushinjacyaha isi cengeza amatwara rya FDLR na RNC, abaregwa babifashijwemo na Major Munyankindi wakoreraga i Bukavu ngo bagendaga babesha ko FDLR ikomeye kuko ngo yarangije gufata igihugu cy'u Rwanda hafi ya cyose, ku buryo ngo kubona abasirikare babiri ku burinzi umwe muri bo ngo yabaga ari uwa FDLR. Ngo bavuga ko mu byumba by'amasengesho berekwa ko mu Rwanda hagiye kuzaba intambara ikomeye izibasira imijyi ya Kigali, Cyangugu na Gisenyi. Ibyo kimwe n'ibindi ubushinjacyaha busabira abaregwa ko byazabahama amazi bakabihanirwa n'amategeko. Madame Rose Mukamuri Renzo utuye mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali wabimburiye abandi yiregura yemera ibyaha kabisabira imbabazi. Yemera ko yamenye amakuru ko hari gucura imigambi mibisha yo kugira nawe ubutegetsi buriho ntatanga amakuru mu nzego z'umutekano. Avuga ko witwa Celestin Habakwiha bari baziranye kandi ko yamuhuje na Vincent Sengamungu, bamubeshya ko yajya abona amabuye y'agaciro muri Kongo akazayacuruza akaba umukire. Uwitwa Sengamungu ngo yabwiye Mukamurenzi iby'ubuhamya berekerwa mu byumba by'amasengesho ko mu Rwanda hagiye guturuka intambara ikomeye yashoboraga gutwara ubuzima bw'abanyarwanda barenga 7. Avuga ko uwitwa Basabose ari watangaga amakarita yo kwinjira muri FDLR ariko we agahakana ko ntayo yigeze afata. Uyu uvuga ko yari umujyanama w'ubuzima icyarimwe n'uwishyuzaga amafaranga y'isuku muri Gitega, avuga ko atari inyangarwanda ku buryo yagambanira igihugu cyamubyaye. Gusa ngo igihe yashakaga kumuhakanya mugaragariza ko igihugu gitekanye, undi yamusubizaga agira ati ntabyo wowe uzura cyari mu mandazi. Ibyagenekerezwa no kumubwira ko yari mu buyobe. Iyo ni imvugo yateye bamwe mu bari mu rukiko kumwenyura. Urukiko rwamubajije impamvu yabyumvaga nahita atanga amakuru ku gihe maze asubiza ko yabikekaga ariko atarabibonera ibimenyetso simusiga. Gusa ngo babimubwira yabonaga basa n'abafite gihamya cyabyo. Aregwa ko yahaye bamwe mu bo bareganwa amafaranga nk'inkunga ku mutwe wa FDLR. Madame Mukamurenzi akavuga ko yayabahaye nk'abantu bari bamwizeje ko bazamufasha mu gucuruza amabuye y'agaciro. Mu mvugo ye asobanura ko muri rusange amabuye y'agaciro yari yaramutwaye umutima, ariyo yaratezeho amakiriro. Maitre Victor Nkundimana umwunganira akavuga ko yagize ubutwari bwo gutangira amakuru igihe bari bayakenereye. Gusa nawe yemera ko uyunganira yagize uburangare ntayatangire ku gihe, akumva ko ntawe yari buyahishe. Mu bimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha we arasanga ntabiriho, kuko ngo nta mugambi yagize wo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Undi mudamu wireguye azwi ku izina rya Afisa ahakana ibyaha aregwa, akemera ko nawe atatangiye amakuru ku gihe bombi bakabisabira imbabazi. Iburanisha rirakomeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric bagira ubusa, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, mu gihe mu gihugu hakomeje iminsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, indi mibiri isaga 30,000 yavanywe mu byobo mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo muri santere y'ubucuruzi ya Kabuga ahitwa Mugahoromani, ni mu murenge wa Masaka mu karere ka Bugesera, yagejejwe ku rwibutso rwa Jenoside ruri Nyanza ya Kicukiro. Biteganijwe ko iyi mibiri izashyingurwa kwa gatandatu tariki 4 y'uko kwezi kwa gatanu. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Kuri uyu mugoroba imibiri isaga 30,000 yagejejwe ku rwibutso rwa Nyanza Kicukiro ikabije isanga indi 50,000 bari barahashyizwe bose bakaba bageze ku 80 nk'uko twabitangajwe n'umunyamabanga wa Ibuka naftarahishakiye. Uyu muyobozi avuga ko nubwo byagoranye kubona iyi mibiri ariko ababonetse bazashyingurwa kuri uyu wa gatandatu.
Turagenda tugana ku musozo, ni igikorwa cyagoranye cyane kubona amakuru ntibyari byoroshye. Ariko kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize kugeza ubu ngubu hari imibiri irenze 80,000 na bitatu imaze kuboneka. Ariko ubu ngubu tukaba twishimira ko aho tugeze kuri uyu wa gatandatu ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu iyi mibiri izashyingurwa mu cyubahiro.
Bivuze ko musoje gukomeza gushakisha abantu cyangwa bizakomeza?
Gukomeza gushakisha kuko n'abantu umuntu ashaka atazi umubare wabashaka ngo avuge ngo ndawubonye birarangiye. Hari amayeri menshi abantu bakoresha bahisha imibiri, ntabwo gushakisha amakuru biba birangiye. Abantu tuzakomeza dushaka amakuru aho tumenye haba hari indi mibiri nayo ikurwemo tuzagena igihe cyo kwishyingura.
Abari batuye muri iyi mirenge bemeza ko ibyo bakuyemo babo byari byaracukuriwe kubika amazi y'imyanda cyangwa amazi y'imvura, ariko uko amakuru yagiye atangwa hagiye hagaragara inzu nyinshi zubatswe hejuru y'abantu, ibyemezo bikaba ko izo nzu zikurwaho hasangwa harimo abantu munsi yazo banyirazo bakaba barahombye, ariko basanga nta muntu wubakiwe hejuru y'iyo nzu nyirayo kishyurwa imitungo. Kuva iki gikorwa cyatangira umwaka ushize mu kwezi kwa kane hari abantu bamwe babuze ababo baretse byose bakajya birirwa bashakisha ko babasha kumenya irengero ry'ababo. Uyu mubyeyi wabuze umuryango we wose muri Jenoside yabwira Ijwi rya Amerika ko azakomeza iki gikorwa kugeza bose bavuye mu byobo.
Natangiranye na Rusororo ku itariki enye z'ukwa kane 2018 nabonyemo basaza banjye babiri, nabashije kubabona ariko abandi ntabwo nababonye, ariko nishyiramo ko nabo barimo. Uwa mbere nabonye agakabutura ndatubona turi muri iriya myenda iri hariya.
N'ubwa mbere mvuze ni ibintu bikomeye.
Harimo abantu benshi twahunganye barapfa kuba narasigaye nta kiguzi natanze. Imbaraga zanjye rero ni uko mbashije guherekeza aba bantu.
Amakuru yatanzwe muri gacaca natangwa n'abaturage yagaragaza ko mu mwaka w'1994 muri santere ya Kabuga hiciwe abatutsi benshi baturukaga mu duce tw'umujyi wa Kabuga no mu nkengero zabo nka Ruhanga, Mbandazi, Muyumbu, Ndera na Remera, Kanombe na Masaka. Abo bahungaga bashaka kwerekeza iburasirazuba. Imibiri 80,000 imaze kuboneka, muri yo isaga 50,000 yabonetse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka, naho igera ku 30,000 iboneka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Umuryango Yibuka ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo na Kicukiro bumaze iminsi bukangurira abantu baba bafite ababo bakuye muri ibi byobo kuzitabira igikorwa cyo gushyingura giteganijwe kuri uyu wa gatandatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi. Leta ivuga ko umuyagankuba ukwiriye mu gihugu cyose naho gukoresha aribo bari ku rugero ruto. Yamara ejo kwa gatatu ishyirahamwe ry'abakoresha ryashikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi ku bukene bw'umuyagankuba aribwo butuma taboneka iterambere mu gihugu. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo, murayishikirizwa n'umenyesha makuru Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi AEB mu mfunyapfunyo w'Igifaransa riremeza ko kimwe mu bintu bikomeye byotuma habiterambere mu gihugu abantu bakaronka akazi harimo umuyaga nkuba. Yamara icagira cyo mukuru w'iryo shyirahamwe avuga ko mu Burundi hari ubukene bw'uwo muyaga nkuba. Salvatore Nezigimana yabivuze mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wari wabakozi n'akazi kuri uyu wa gatatu.
Twama twibutsa ko umuyaga nkuba uri mu bintu bya mbere bituma akazi kagwira. N'ubu turasubiriye kuvyibutsa ivyo byose duhejeje kuvuga by'iterambere ry'ubuhinga, ivyikoreshwa ry'amamashini nyabwonko, ivy'amashuri y'imyuga leta yigoye ikaba iri kwirakwiragiza mu makomine yose, ivyo kugira amahinguriro ntibizoshoboka ata muyaga nkuba ukwiye kandi utonona ibidukikije uriho mu gihugu. Nta gihugu cateye imbere mbere cimije gutera imbere kidakemuye icyo kibazo.
Naho biruko ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutere n'agataka siko bubibona. Umushikiranganje Kome Manirakiza ashikiriza ko umuyaga nkuba wimbugwa mu Burundi ari mwinshi kandi ko abawukoresha bari ku rugero ruto cyane.
Ni bamenyesha nk'uno munsi ugiye kuraba turabona neza yuko umuyaga nkuba regidezo uno munsi ishobora kwikora ko bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera. Ibiharuro birabyerekana ngira ngo mwabonye yuko uyu munsi naho umuyaga nkuba dusanze dukura kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, ingomero uno munsi zifise ingorane bariko barazisubiramwo, zirafise ibikorwa bariko barazikorako bituma atamuyaga nkuba uno munsi turonka uvuye kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Ariko ntikibuza yuko uriko yara mu Burundi ntacyo byerekana ko menga turabuze umuyaga nkuba. Ibi rero byerekana yuko umuyaga nkuba dufise ari mwinshi urabye ukurikije abasanzwe bariko barawurondera.
Icyo umushikiranganje yemera nuko ivyuma byo gushikana mu gihugu uwo muyaga nkuba bishaje. Kome Manirakiza avuga ko umugambi w'ubushikiranganje arongoye wifuza ko gushika mu mwaka w'2030 umuyaga nkuba waba wagwijwe ibikoresho bishaje navyo bigasubirizwa.
Ari ikibazo no munsi cy'abandi nabo baba bakeneye umuyaga nkuba batarawuronka, harimo kandi n'iyi mihora isanzwe ishaje bigatuma usanga hariho umuntu yarasanzwe afite insinga ariko kubera ko habaye ingorane umuyaga nkuba nawe nyene ntushike kubera imihora itameze neza. Aricyo gituma rero uno munsi ikibazo kijyanye no kugwiza umuyaga nkuba nibyo turi kuri cyo kandi turabona yuko bishimishije cyane, ariko ikibazo nyamukuru gisigaye turiko turagerageza kugwana nacyo ni kibazo cyo gusubiramwo imihora yose. Gusubiramwo imihora twari umuyaga nkuba no kugwiza rero imihora mishasha kugira ngo abadisanzwe badafite umuyaga nkuba nabo bawuronye.
Uwo mugambi wateguwe mu mwaka w'2016 utegekanya ko gushika mu mwaka w'2030 imitumba igera ku 754 ku mitumba 2639 iri mu gihugu abayibako bazoba bafise umuyaga nkuba. Ni mu gihe imitumba iriko umuyaga nkuba kugera ubu igera ku 485 gusa. Nk'uko uwo mugambi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka ubivuga, imitumba yo mu ntara ya Bujumbura nizoba iri mu kibanza ca mbere mu kuronka uwo muyaga nkuba, intara ya Cankuzo nayo ikazoza mu kibanza ca nyuma.
Kuko mwariko muvyumva rero ni inkuru yariko ishikirizwa na Pierre Claver Niyonkuru ku kibazo cy'umuyaga nkuba mu Burundi.
Tuzi turi kumwe, turi hafi gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Tubibutsa ariko muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Umukuru w'umugwi w'inamashinga amateka ujejwe kubahiriza ibijanye n'ubutungane mu nzego za leta Gerald Nadler yatangaje ko umushikiranganje ajejwe ubutungane wa Amerika William Barr igihe ciwe cyo kwisigura kizoba vuba.
Umuririmbyi ukirangirira akaba n'umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yarekuwe kuri uyu wa kane atanze ingwate byavuzwe n'umwunganira mu mategeko nyuma y'iminsi mike abamushyigikiye bavuze ko Wine unenga guverinoma ku mugaragaro yafunzwe ku mpamvu za politiki.
Naho perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yateye akamu n'umunsi kwa kane inteko z'igihugu kurwanya uwari we wese ariko yiyumvira kugira kudeta mu gihugu.
Impande zitavuga rumwe muri Sudani y'Epfo zatangiye ibiganiro by'iminsi ibiri Addis Abeba muri Ethiopia kuri uyu wa kane mbere y'uko hashyirwaho guverinoma y'ubumwe. Chuti rero twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Peter Handry yarafatanije na Fasil Gebehu amakuru ngayagejweho nange Eugenia Mukankusi
na Videnio Ngabo mugira ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.